Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ninjye basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mudukurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 48 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com. Nongere mbaye ikaze mwese kuri radio yanyu muri ibiganiro dutegura tukanabagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Mu Burundi, mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo, bamwe mu batuye umujyi wa Bujumbura barasaba Leta y'u Burundi gukomeza amategeko hajyanye no kwambara agapfukamunwa, bakanasaba ko bitegeko kukambara ku bagenda mu mamodoka, amapikipiki n'amagare hamwe n'ababatwaye.
Uraba abatabufise bakaza barabubaha cyane bagatanga itegeko buri muntu wese akakigurira kuburyo agiye mu kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura cyangwa ariho hose akeneye gufata urugendo akagenda agatwaye.
Umunsi washobora gutora nk'abantu amajana angahe, urumva abo bantu bose utagiye wikingira hari aho usanga wanduye.
Abo ni bamwe mu banyabujumbura bavuga icyo batekereza ku ikoreshwa ry'udupfukamunwa. Muri Afurika y'Epfo, umubare w'abarwayi ba COVID-19 warenze 500,000. Mu Rwanda ho, umusore w'umunyekongo wakekwagaho gucuruza abakobwa yarashwe na polisi agerageza gutoroka ubutabera. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya muto, ntimujye kure. Amakuru turahera mu Rwanda, aho urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB butangaza ko umusore w'umunyekongo wakekwagaho gucuruza abakobwa yarashwe na polisi agerageza gutoroka, hategerejwe ko igihugu cye kiza gutwara umurambo we kikawushyingura. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumuta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
RIB itangaza ko umusore witwa David Shukuru Mbuyi ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarashwe agerageza gutoroka stasiyo ya polisi ya Nyarugunga mu mujyi wa Kigali, aho yarafungiwe akekwaho ibyaha birimo ibyo gucuruza abantu, ibyo gusambanya umuntu amaze kumusindisha, ndetse n'icyaha cyo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Bahorera Dominique uvugira uru rwego yabwira Ijwi rya Amerika ko yarashwe ubwo yaragiye mu bwiherero.
Mu gihe bari basohotse babatwaye kumwe bajya kuri toilette ahita asimbuka arirukanka. Yirukanse rero nta kine polisi ari gukora kuko cyane ko yari azwiho kurya, afite icyakurya mu gikomeye ahita amurasa arapfa.
Iyo bagiye kuri toilette ntiba bambaye amapingu?
Kwambara amapingu ntabwo bibuza umuntu kwirukanka burya kuko amapingu aba yambaye imbere, kandi noneho abatekereza ko niba basohotse ari nk'amafungwa bageze kuri batandatu abavuga ati bibe byose ntabwo ari buze kwita kuri yenyine atutayeho twese, bikaba byatuma rero wenda tekereza ko ubwo abona ari hafi batari bugira icyo bamukoraho, bituma rero yirukanka.
Uyu munsi ntabwo ari umunyarwanda ngo muramuha umuryango we amushyingure, biragenda gute?
Twamenyesheje igihugu cye avukamo cya Congo binyuze mu nzira za diplomasi ko barabandikiye bababwira ko iyo ikibazo cyagenze buriya igisiga gikurikiraho ni uko Leta ya Congo ari buze gufata icyemezo ushaka gutwara umurambo bakajya kumushyingura iwabo. Buriya
RIB isobanura ko itabwa muri yombi ry'uyu musore rifitanye isano n'ifatwa ry'abakobwa bane beretswe itangazamakuru muri iki cyumweru turimo gusoza, bashinjwa gutangaza amashusho y'urukozasoni binyuze kuri internet. RIB ikavuga ko uyu musore Shukuru yajyanye aba bakobwa bane mu kabari akabasengerera bagasinda, barangiza akabasambanya, ubundi akabategeka kwifata amafoto bambaye ubusa bakayanyuza ku mbuga nkoranyambaga. Umwe mu bakobwa bafatiwe muri iki gikorwa aherutse kubwira itangazamakuru ko yabasabye kwambara ubusa ababwira ko ashaka bakurikirana ibyo yerekana. Uyu mukobwa yasobanuye ko bakoze video bakerekana ubusa bwabo bazi ko bafasha mugenzi wabo kubona icyo bise views mu rurimi rw'icyongereza. Uwo mwana w'umukobwa yavuze ko babikoze batazi ingaruka bizagira, kandi ngo bari basinze batazi ko bihanwa n'amategeko. Dibuyo yemeza ko nubwo babanje gusindishwa ariko atari ubwa mbere bakoze ibi byaha.
Ntagara kuvuga ko batakoze ibyo batazi kuko si inshuro ya mbere babikoze. Ubwa mbere babikora twavuga ko wenda bagikora ubwa mbere batari bazi ibyo bakora, ariko bari bamaze kubimenyera noneho kuko si ubwa mbere babikoze, yari amaze kubimenyera kuko yabaga amafaranga noneho bakaryoherwa n'amafaranga basengerera amayoga yarangiza kubaha amafaranga hari bakumva ari bwo buzima. Inshuro zakurikiyeho rero nibo bijyana ku bwabo bakaba bazi ibyo bagiyemo. Ahubwo wenda ubwa kabiri navuga ko kunywa inzoga byabaga nko kugira ngo bibatere akanyabugabo kugira ngo babikore bumva nta kibazo. Urumva nawe umukobwa imyaka 18 2022 kwiyemera akambara ubusa barimo bamufirima biri online kuri Instagram, icyo gihe abashaka kugira ngo agire ikintu kinsa naho kimutera mwibagiza ingaruka yazahura nazo.
Umuvugizi wa Ribu asobanura ko ibyaha uyu musore yarakurikiranyweho byahise bihagarara kuko atakiriho, ariko ko aba bakobwa bazakomeza gukurikiranwa. Mu gihe aba bakobwa icyaha bakurikiranyweho cyabahama, bahanwa n'ingingo ya 34 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga, ivuga ko gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa bihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itatu ariko kitarenze imyaka itanu n'ihazamo amafaranga miliyoni imwe. Kuva inkuru y'aba bakobwa yagiye ahagaragara muri iki cyumweru, abantu batari bake bayitanzeho ibitekerezo binyuranye. Bamwe bati Ribu ntiyari ikwiye gukurikirana iki cyaha,
banagari icyaha pe, kuko ahantu hose nibyo biriho gusa Facebook baba postinga, ahubwo ngiye ndabona kereka bafunze isi yose cyangwa n'igihugu cyose. Facebook usanga bapostinze abakobwa, abahungu, ari bintu byibereye urubyiruko, nibyo bintu biriho pe. Imico nyarwanda n'ibyemera, ariko nibyo biriho, nibyo bigezweho muri make. Umva bararenganye cyane kuko nibyo biriho, ahubwo bararenganye kabisa.
Abandi bati ni uburenganzira bwabo kwerekana ubusa bwabo, ibindi bitekerezo bikagaragaza ko bambara ubusa mu ruhame binyuranye n'umuco nyarwanda. Ibi bivuga ko abakobwa bafashwe bari mu kigero cy'imyaka 18 kugeza kuri 25. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Tunyarukiye noneho mu Burundi, hari umugambi wo gushyiraho ubwishingizi ku barobyi bajya gukorera mu kiyaga cya Tanganyika mu gihe bahura n'impanuka bari mu kazi kabo k'uburobyi muri icyo kiyaga. Ni umugambi abenshi mu barobyi n'abatunze amato haroba muri iki kiyaga bamaganira kure, bavuga ko batagishijwe inama. Abaserukira amashyirahamwe y'abarobyi bo siko babibona, bakavuga ko ari umugambi uje ku neza y'abarobyi. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi murayigezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Abaserukira abarobyi mu myeha itandukanye bavuga ko icyumviro cyo gushyiraho ubwishingizi ku barobyi cavuye mu mwumvikano w'abakuru b'imyeha y'uburobyi n'ishyirahamwe ry'ubwishingizi BC, Business Insurance and Insurance Company. Jean Bosco ndabazaniye n'umukuru w'umweha w'uburovyi urahitwa Inyabugete Zone Kanyosha, komine Muha, mu gisagara cha Bujumbura.
Ugambi wa SRAS umaze kuza badutumye ko nka twe tusanga turongoye abarovyi kuko ntitwari gutwara abarovyi bose nshya gukunda, hama ari twari dufite amakenga turabivuga ko cyane n'umuntu turaboneka gushika rero ubu icyo twayaze kuko ugambi warafatiye kuri karahandi 42,500 bavuga ati ayo mafaranga n'ukuri ntawe tworonka, ni amafaranga menshi. Hama mu nyuma asongera dutumako batubwira amafaranga ko yagabanuce havuye ku 24,500, ni ukuvuga basirasi bayiri 33. Ayo 33 ni umwaka wose bivanye n'igihe umuntu ayarihiye, ni ukuvuga arishe mu k'umunani azasubira gutanga ayandi yindi asiransi mu k'umunani.
Naho biruko abatari bake mu barovyi bafise amakenga k'ukuntu ubwo bwishingizi bwashizweho batabanje gutororokanya ivyiyumviro vy'abarovyi n'abafise amato aja kuroba mu kiyaga Tanganyika. Uwo ni umwe mu barovyi barobera kumwe haburovyi wa Gatumba, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura.
Umurovyi yongera kuri bosi afite, umurovyi ntagenda aroga bosi atamuhaye igipe kwega barovyi cyo taraba ibindi bikorafatwa. Nta mubosi n'umwe arayisingira arayiterera igikumu, kuko igihe umubosi yayiterera igikumu nawe umukozi byoyankaho, kuko wanze aravuga ati ndashobora kuyakurihira kuko n'umubosi ubukorera. Mugasi mbona kwitega ibyo ufata abakozi nitarafata bosi nitangu nifata ababosi bafise ibyaba
umuduga
sawa, kuko umuduga ufata umushoferi ufata bosi sawa. Hama twega abakozi tuzi bwa kabiri niyo bosi yatwara azimisha tebagabo uroba atanga sorasi 130 na atanga karani kuko udashobora kuvuga ati bosi kubitubwiye ari yo tege rya leta mwagemeze mwe abagwiza tunga duhingurane tuyarihe tuzibakorera muga ntimuze mukandamiza.
Eka n'abafise amato aroba ivyo bita igipe mu mvugo y'ikirovyi bavuga ko uwo mugambi utizwe neza, bagasaba ahubwo ko subigwamwo abegwa n'igisata c'uburovyi bose bagishijwe inama. uno mu mafisi ubwato buroba kumweha wanyabugete
no mugambi bazana ntabwo teguye neza ko ntikwabwiye inama ubwambi rwo gutubabwira uko bimeze igipe ntibagishizemo bene nabyo bipe barabyikuyemo bafatiye ku gatwe k'umuntu hanyuma rero gacha twiyumvira uyu muntu agiriye mu gipe mugiye gipe ntikikingiwe uyu muntu niwakingiwe none wori ndugira ishanganya ico kintu cyagiriye mu kitageze sanga umva nico kiba cyageze ishanga hanyuma na umva rero gacha usanga rero ibyo bagiye gu creative gacha twiyumvira none nimbuye muri byo bakeneye gukingira niba mukingira mu kiyaga naha ku musozi uyo murovyi azorihwa ariko yapfiriye mu mazi tukatuhera mu mvuko apfa barovyi banga mu myaka bapfiriye mu kiyaga kwa barovyi benshi bapfira ku musozi
Jean Bosco ndabazaniye arongoye umwe wa Nyabugete we avuga ko ubwishingizi bwaje hageze
nka karanga muntu kuko umaze kugira assurance ubufite na badge ariho hose ugiye uramenyekana ko umurovyi mugabo kare umurovyi nta kintu cyamuranga ko ari umurovyi rafisi umubazi yavuga ati giye gusana umurovyi kumunywa agize insanganya mu kazi asiransi izomufasha izomuvuza ama agize insanganya ga akitaba imana azoronka umuryango uzoronka agasumbuje nkuko asiransi zamaze ibigenze nukuri nta na kimwe yarafise kimukingira asiransi jahagaze
nkuko biboneka mu masezerano ishyirahamwe BC ridekanya kugirana n'uburovyi nuko umurovyi azotanga amafaranga 33 ku mwaka mu gihe umurovyi yitavye imana ari ku murimo wiwe mu kiyaga ishyirahamwe BC ritegekanya guha umuryango wiwe asize amafaranga y'amarundi 2 million naho mu gihe yokomereka iryo shyirahamwe rikamuvuza kugeza akize
arakoze mugenzi wacu Desire yatunga imana kuri iyi nkuru ijwi ry'Amerika ryabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho bamwe mu banyeshuri bo mu nkambi ya Rusenda bari mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye batewe impungenge n'ibizamini bya leta nyuma yo kumara amezi agera kuri 4 batiga inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda
abanyeshuri bo muri iyi nkambi kimwe n'abanyeshuri b'abakongomani bari basanzwe biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza n'ayisumbuye bavuga yuko nubwo amashuri azafungura kuri uyu wa mbere bateye ubwoba n'ingengabihe y'amashuri Minisiteri y'Uburezi yashizeho iyi Minisiteri iteganya yuko abanyeshuri mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bazakora ikizamini cya leta tariki ya 24 kugeza tariki ya 27 y'ukwezi k'umunani Hatunga Imana Yvonne n'umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatandatu ku ishuri ryisumbuye rya La Reflexion yumvikanishije ubwoba atewe nuko bagiye kuzakora ibizamini bya leta hari ibyigwa byinshi batize ugereranyije nabo bari bageze biga
yewe n'ukuri narumvise yuko tugiye gutangi tuzakora ikibazo cya leta kuva ku igenekerezo rya 2024 nk'abanyeshuri turafise ibibazo byinshi mu mutima kuko iyi ngwara n'ukuri yaratumye duhagarika amashuri nk'ubu tumaze amezi ane tutiga ariko twumvise ngo tugiye gukora nukuri dufise ubwoba ko tuzohava tunananirwa kubera ntitwize amaprograma ntiyaheze ibyigwa n'ibyinshi tutarabona dufise ibyigwa bike cyane ameza ane yose tutiga turimo turibaza ukuntu tuzokora icyo kibazo nukuri imitima irahagaze turiko twiyumvira yuko tuzohava tunananirwa kubera ko tutize gusa nk'abantu bazotora ikibazo n'ukuri bazogerageze boroshe ikibazo kuko tuzohava tunanirwa turi benshi
Hatunga Imana Ale nawe yiga kuri Institut Sibatwa asanga ibyumweru bitatu bahawe byo kwiga ari bike ugereranyije nabo bari bageze biga
amakenga dufise ni menshi tumaze amezi ane egome nubwo dukora kigoro ko gusoma ibitabo n'amakaye hariho ibintu harura amezi ane araciyemo nta mwigisha ubona ariko bacu bagusiripure na ngo mu ndwi zitatu z'ubukozi ikibazo ntibishoboka ko ivyigwa bizoba birarangira kuko hariho nko mu makuru amwe amwe abigisha ariho bari bagitangura akazi abandi bari bakiri ku mashapitre 3 canke 4 usanga rero ari ibintu bigoye kuvuga yuko mu nyinga zitatu nk'ishapitre 5 canke 6 ko zoba zirahera
si abanyeshuri bonyine batewe impungenge n'ibi byumweru bitatu bahawe byo kwiga mbere yuko hakorwa ibizamini bya leta ahubwo n'abarimu nabo bari basanzwe babigisha nabo batewe impungenge n'uburyo bazigisha abana bamaze amezi ane badahembwa Metusera Ntitukana yigisha ku kigo cya Rukorora
rimwe na rimwe rero tuhura hari ibibazo byinshi twibaza nk'abigisha uravye igihe tumaze ikintu cy'amezi ane ata gashara turonka ata amafaranga turonka ubukene ni bwinshi cyane ugiye kuraba n'ubyo twagiye guhagarika amashure na programme yari sigaye uravye twari tugeze no kubice 75% ku ijana 80% gutyo kubamwe nabandi ariko ubu uroneza ko tugiye gutangura umengo tugiye gutangura bushasha bizogorana mu gihe hari kiringo gito cy'abanyeshure kwiga abanyeshure bazakora nka examen ama exeta ntitubone ibintu bazohava bakora zogerageza uburyo bwose twihate ubwo zokwihata n'inzara munda
Ndayishimiye Janvier nawe n'umwarimu w'ukurenza iti rutanga iyo mu rusenda iwe asanga leta ikwiye kubafasha
nibaza ko kalendrier ya ministere ya education ndazi ko hari ibintu bimwe igerageza ku kwirengagiza ama programme ntiyari bwahere twari dusigaje amezi ashika nkangaye nk'atatu ariko programme ntizari bwahere nibaza yuko leta ya Kongo yuko izi neza ingorane zabaye n'ubushikanganje bw'indero ndazi ko ubu bitahura gose gusumba twebwe buzora ndazi ko bwa biteguye bwabonye yuko kumbure nimba dutanguye kwiga ayo izo ndwi zitatu bakazuka miki kibazo cha leta biraboneka yuko abanyeshuri ubwo ngene bari barana bibihebye
ministeri y'uburezi ivuga yuko kuri uyu wa mbere tariki ya gatatu y'ukwezi k'umunani ari abanyeshuri biga mu mwaka wa gatandatu wa mashuri abanza n'ayisumbuye bazafungura biteganyijwe yuko andi mashuri nayo azafungura nyuma gusa umunsi nyirizi nantu ratangazwa Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika mu rusenda w'umutara yakivuye
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri Afrika y'Epfo umubare w'abarwayi ba COVID-19 warenze 500,000 Afrika y'Epfo yemeje ko abantu barwaye COVID-19 barenze igice cya miliyoni Minisitiri w'ubuzima yabivuze ejo kwa gatandatu ni mu gihe abarwayi b'iyo ndwara bose ku mugabane wa Afrika bakaba miliyoni imwe Afrika y'Epfo igihugu gishyize ku nganda muri Afrika cyabaruye abantu bashya 10,107 bemejweho COVID-19 bituma bose hamwe bagera ku 503,290 abantu barenga gato 3,000,000 nibo bapimwe iyo ndwara kugeza ubu muri Afrika y'Epfo iki gihugu cyatangaje umurwayi wacyo wa mbere mu mezi atanashize hanabaruwe 8,853 bahitanywe n'iyo ndwara ingamba Afrika y'Epfo yashyiriyeho kubuza virusi ya corona gukwirakwira mu kwezi kwa gatatu zakomiriye iyo ndwara amezi abiri aho zimariye koroshywa ubwandu bwongera kuzamuka mu mezi abirashize cyakora perezida Cyril Ramaphosa avuga ko ubwandu ku munsi busa n'ubwagenje amaguru make by'umwihariko mu ntara zazahajwe kurusha izindi niyo ndwara Western Cape, Gauteng na Eastern Cape Afrika y'Epfo iza ku mwanya wa gatanu mu bihugu bifite abantu benshi banduye virusi ya corona ku isi ibi byageze ingaruka ku rwego rw'ubuvuzi mu gihugu rwari rusanzwe rutorohewe muri uku kwezi kwa munani umushinga w'igihugu ukora imashini zifasha abarwayi ba COVID-19 guhumeka uzatanga imashini 20,000 zakorewe mu gihugu Perezida Ramaphosa yavuze ko zikenewe cyane mu gihe guverinoma ikomeje gutegura andi mazu ibikoresho n'abakozi mu ntara zifite ubwandu bwiyongera
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444991 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Tukivuga kuri iyi ndwara ya COVID-19 iterwa na virusi ya corona turava muri Afrika y'Epfo twerekeza mu Burundi aho bamwe mu batuye umujyi wa Bujumbura basaba leta y'u Burundi gukomeza amategeko ajyanye no kwambara agapfukamunwa ko kwirinda ikwirakwira ry'iyi virusi bagasaba ko ribitegeko kwambara agapfukamunwa ku bagenda mu modoka, amapikipiki n'amagare ndetse n'abayatwaye. Dore uko bamwe babitekereza.
Byari byiza ko twabyumvise muri atrapo batanze udupfukamunwa ku bagendesha, kubunguza abantu ku bagendesha imiduga babuze ko babahaye. Muganga twe twunguza abantu ku mapikipiki natwebwe urumva harimo agahaze kuko natwe turunguruza abantu baraduha amahera tukabasubiza, nabayo tubasubije barayahatanga ku handi, natwe twosaba atrapo ko yoraba igikwiye kubunguza abantu ku mapikipiki. Mu kurwanya ikiza cya coronavirus kuko ari umugambi wa leta, natwe turabana n'igihugu mu bunguza abantu ku mapikipiki. Ibyo bari badukoreye babikora ku bituro, hamwe bari bageze kuzana ibintu byo gukaraba, ibyo byo gukaraba n'amasabune, ibyo byaramaze kuhapa. Mugabo hoba uwundi mugambi nyene ujanishwa no WhatsApp kuko ishamu ryacu amutabu ku bacigo kongoza abantu ku mapikipiki isanzwe itwarigwa muri atrabu. Nabo nyine atrabu yoraba igakorana n'iryo shyirahamwe amotabu kugira ngo natwe dushikirwe muri uwo mugambi wo kurwanya korona, ariko ntitwasigara inyuma kuko twese umugambi uraturaba n'uw'igihugu. Igihe atrabu itazobirashikira kutwe rw'abamapikipiki, umuntu aba arakora mu kwikingira muri uko nyene ahari ibibanza byo gukaraba, umuntu agashika agakaraba mugambi gihe umugambi wowoze uvuye muri atrabu ugashikirira abunguruza abantu ku mapikipiki, tuzowakira neza mu gihe uzoguca ukambaye wewe wunguruza umuntu uwo wunguruza atakambaye, muravugana ibiciro aravuga nawe ukavuga mukavugana ibyo biciro, urumva ko harimo uwayanduye yanduza uwundi. Hoshabaho umugambi wa leta ko bose bateza kubwambara nkuko isi yose iri kirafata izongeye ngo abiyunguruza bakateza kuba babwambaye, ababunguruza abunguruza abantu ku mapikipiki bakateza kuba babwambaye bose, umwe agakingira umukiriya wiwe, umukingira nawe agakingira umwunguruje.
Abapolisi baraduhagarika tugahagarara duhagaze tukabereka amadokima, arashobora gufata dokima z'umumotare ariko arazizingurura azizinguruye hanyuma ukazimwereka, ariko araziraba dufate nk'uko wagize ikosa hanyuma akaca kwandikira kontravasiyo ako aje kwandika akaca kubwira ngo nusinye ngaha. None gusinya ngaha nukubera iki? Dufate nk'uko iki kiza cya corona cyamaze gutera ugahura ugiye kwandika, kandi yuko bisaba wandikishije ya karamu nyene yari afise, kandi tuzi yuko umuntu wese dufate kugira akore kuri ico kintu ari uko abanza gukaraba. Twebwe twosaba abajejwe umutekano yuko bo mwibarabara bofata ico kibazo nabo nyene bakabaha ubukingirizo, nabo nyene bakaza barashira ku munwa kukubera iki kiza cya corona, nabo nyene kirabaraba kandi kikaraba twese. Ibyo je nubona ku bintu bihatse twebwe abamotari na twebwe twari dukenewe yuko bashobora kuduha ubwo bufukamunwa, hanyuma natwe tukaba tubufise n'abakiriya nyene bakaba babufise, mugabo twosaba n'igipolisi nabo nyene bakaba babufise ubwo buntu. Twosaba nk'umupolisi yaguhagarikije akakubaza ati pere murayifise, ukayimwereka mugabo atarinze kuyikorako. Twese muri ico gihe tucoca tugira inguvu co kugwaniriza hamwe ico kiza ca corona.
Tenko uyunguruza mu gisagara ca Bujumbura ico gikorwa ndumva kari ciza, kuko nubwo twokaraba haciye umwanya dukora ku mafaranga tugakora ku bintu bitandukanye ku ntebe bicayeko. Rero nico gikorwa bakoze ndumva kari ciza, mugabo nkaje niyunguruza turashobora kuba tubufise ari turi nka babiri, ego bagahaye nka shoferi cyangwa konvoyeri, ugasanga nk'ubu ndakiguriye, ugasanga muri bisi ijyamo nka 20 cyangwa 30 cyangwa 18, ugasanga nanjye ndi umwe cyangwa babiri. Je nibaza yuko naho nyine ngaho hobamo ukumva yuko bitoba bimeze neza, kubera wumva nimba wunda ugwaye wunda akawugwara, muri abo bandi numva ko bataba bikingiye nk'uko bikwiriye. Icyo twasaba rero nk'abashinzwe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, boraba abatabufise bakaza barabubaha cyane bagatanga itegeko buri muntu wese akakigurira ku buryo agiye kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura cyangwa ariho hose akeneye gufata urugendo akagenda agatwaye, bakabibwira bakavuga yuko ari itegeko. canke naho baba bushira kubuduha kabuduha kuko hari abatoshobora kuburonka kuko numva ngo kamwe kagwa 3, 2, 5 urumva nkayo onye hariho umunyagihugu muto muto usanga kugira ngo afise nk'abana canke afise nk'umuryango ugasanga bujana none hera menshi canke bagashinga igitigiri kanunu c'amafaranga katorenza yego nacyo nyine cyo bari cyiza kuko umwe wese yigurishiriza ku giciro ashatse none ko numva ngo babuhaye abantu batwara imamodoka ari mbona bo buhana abanyagihugu ko babuhaye abantu batwara imodoka ari je mbona bo buhana abantu biyunguruza n'amakinga n'amamoto kuko nshobora gufata imo ikingu uyu mwanya nkiyunguruza ngenda mu karitsiye kanaka ugasanga uwo mutaxi vero nta kafise cyangwa gashusanga uwo mumotare nta kafise rero je mbona yuko bubaha bose n'abanyabo batwara ibyuma bito bakabubaha bo twese tukabona kwikingira kugira ngo turwanye icyo kiza coronavirus
ngo tugerageje kuraba tutaherere ngaha ko batwara abantu n'ibintu ngaha ni bintu ko abantu benshi bavuye mu kitandukanye yego cyane cyita cyane gose nta utogishima ariko uko atutije kiza cyanduka mu buryo bwinshi hariho guhumekanira ko gukora nako ibora babakongereza ingufu kugira ngo tukicyo kiza nyine gihere neza bakongereza ingufu nko mu kurondera ubundi buryo nabwo kuko na winjira muri bisi bakaraba umucumba ariko muhamaye wampaye amahera nazo kuyakora ko kora kuri bako kuri wundi none naho nyine ngo ubwo buryo ashaka umuntu ashaka kwandura reka rero bora bakagwiza ajya ama desinfectant kugira umuntu nawe yinjiye aza akaraba aza ashyishya nko mu kiganza kugira ngo tukirwanye neza tukivire hasi tukiherahize mu gihugu cyacu ni byiza cyane vraiment aturaguye akoze igikorwa cyiza mugana ko yora bikakongera ko bakabona nibo baronka partenaire babafasha bakakongera ko bakagwiza ayo ma desinfectant tutegeye no kuza turahimiriza nyine mu gikorwa cyo gukaraba amazi ntiyigera abura ego numukazi gutya cyane byo ngani barakaraba bakongereza byose bizoshoboka uko tugiye hamwe birashoboka
hari wakunguka kanini kubera urabona turi ngaha tutwara abagenzi b'abantu benshi ku munsi washobora gutora nk'abantu 100 urumva abo bantu bose utagiye wikingira araho usanga wanduye abo dutwara nabo nyine byiza boza barabwambara kubera urabona turi mu bihe bibi tukaza turikingira twese
ni ukuvuga n'uyunguruza nawe arashobora kukarondera kuko ni kuneza yiwe ni kuneza y'amagara yiwe kuko nawe birasabwa ko akarondera kugira noneho iki cyorezo tukirandurana n'imizi nk'uko umukuru w'igihugu yavuze yuko iki cyorezo giterwa kuranduranwa n'imizi mu Burundi kugira noneho tukikingiye dufate ingamba zose zikenewe zo gukikingira hama amagara yacu ashishikara agenda neza kubiyunguruza no kubafasha abantu kuyunguruza bibandanye bigenda neza hama icyo cyorezo coronavirus kibone kurandanwa burundu mu gihugu cy'u Burundi twebwe kabisa turashobora kubwigurira kuko ntibuzinde twamvise ko ari mu mademire gucyo natwe uwo ari wese ashobora kukigurira ntacyo byishe akanyatira bitaratugeraho natwebwe turashobora kubwigurira kamwe kamwe ntacyo byishe ego nkatira kamo bagenzi banje bose byoshoboka arondera ukuntu uwo ari wese yokigurira kuko ni kuneza y'umuntu wari wese kugira amagara yiwe agende neza wakaronse je no muntu yuko yoga koresha ukagenewe kuko ni kuneza y'uwari wese kuko kajya karafasha ku umuntu asuba kwandu ntiyandura kandi ntiyanduka izuwundi rero no hanura abantu yuko wakaronse yokabungabunga neza akakambara uko bitegerezwa hama bikagenda neza
abo bari bamwe batuye umujyi wa Bujumbura mu Burundi basaba leta y'u Burundi gukomeza amategeko ajyanwe no kwambara agapfukamunwa kugira ngo hirindwe ikwirakwira rya virusi ya corona itera indwara ya COVID-19. Tuti twari kumwe aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Tubirutse ko ibiganiro by'ijwi rya Amerika mushobora kubisanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.voa.com. Mwadusanga no kuri YouTube na Facebook Radio Yacu VOA. Mbashimiye cyane kwa mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Nshimiye kandi n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashe kubagezaho. Uwashyize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeho. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mwakoze rero kubana natwe kandi mukomeze kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Tubararikiye n'ibindi biganiro bya Radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amahoro kuri mwese.